igituma tutitabye muri sentare uwo munsi nuko tubona ko twaba tugiye atacu tugiye gufasha abo dufasha muri urya rubanza ntacu twaba tubafashije kuko ejo twari twiriwe tuburana dusaba tuti turasavye mubaheza amategeko mutureke dusome dossier yabo dufasha bafunzwe kandi amategeko aravyemera yuko bategerezwa kuduha dossier tukayisoma tukaba tuyizi ndetse no kuduha dossier baduha kopi ya dossier yose tukaba twayiteguye ariko tu ku mugoroba bavuze yuko balance yuko dusoma iyo dossier k'uyu munsi badakuburanisha uko rubanza twebwe se twaje gukora iki tutazi ibintu biri muri dossier twe mu mategeko tugenga umushingwamanza ajana n'umunywanyi wiwe kubera abafite icamufasha none jewe noja gufasha iki umuntu muri dossier atacunzi kandi na sentare yavuze ati iyo dossier tumwemereye kwaja kuyisoma nta kamaro byari bifite nico bituma tutagiyeyo kandi cyo si icaha
Maitre Kabayabaya andi makuru atugeraho nuko urukiko rushobora kuba rwategetse ko muba muhagaritswe
ndabizi ko baduhagaritse mu buwavoka ivyo nta bushobozi babifitiye ariko iyo dosiye niba banavyo nyene batuza kuyijamo kugira dufashe abanywanyi bacu nivyo nta bushobozi babifise iyo ngingo tuzoyimenye bayitumenyesheje niba bavuga ko badukuye mu buwavoka canke niba batukwangiye kuburana muri iyo dosiye yabagiye bariko bakurikiranwa bari gitega iyo ngingo twayumvise uko ntiturayibona ariko icyo twemeza cyo naho tutarayibona nta burenganzira babifitiye umucamanza ndashobora gukura umushingwamanza mu buwavoka nta dosiye dufise ntacyo turiko tuyikurikiranwa ko naho numvise bavuze ngo twahagize ngo amanama ngo bariko barayatuhuza ngo amanama sinzi ibyo ari byo ko ntavyo turamenyeshwa ivyo vyose nivyo tuma bashobora no kudukura mu bushingwamanza canke kuvuga yuko iyo dosiye tutazoyiburanamo ariko niba babigize tuzobimenya tubonye ari ico babitwandikiye ko bagira ico babitubariye ko
none se igikurikiraho ni iki cyane cyane mu bijyanye n'abo uhagarariye muri urwo rubanza barimo General Cyril Ndayirukiye
uri karongora sentare ntibatanga amategeko aho sentare iba yashashe ni ukuvuga yuko naho bakurenganije akavuga yuko utaburana ingingo afatiye muri sentare irubahirizwa nico gituma twebwe rero nta miheto nta ngoho tuzojana muri sentare kuburana ku nguvu na sentare itashaka ko dufasha abantu aho rero kuva muri ico gihe abo twariko turafasha niba bazoca bamenya yuko baburana badafise abashingwamanza canke bironderera abo sentare ishaka yonyene ikindi gihe iyo umuntu yabuze umushingwamanza sentare irashobora yonyene kumurondera umushingwamanza sinzi rero ko bazoca baja muri uwo murwi w'abantu batagira abashingwamanza sentare yonyine igaca ibaronderera abashingwamanza ibi byose ndiko mvuga ibintu icyumviro nofata ariko sinzi nyine bazobigenza sinzi ko twebwe bazovuga bati turabahevye ko sentare itabashaka ngo birondere abandi cyangwa sentare yonyine iraba yo abo yobaha yemerera kuburana
ushatse kuvuga ko igihe cyose bataragushikiriza iyo dosiye ngo uyige neza utazigera wongera gukandagira muri urwo rubanza
umukuru wa sentare yavuze ko adashaka gusubira kuhambona niba ngiye kugwana iyo nayo si imigenzo y'umushingwamanza simbona ndi umushingwamanza ingena nogenda nigana n'abapolisi nabonye buzuye icyo kibanza kibera muri izo manza bakazana inkoho naje nkazana inkoho cyangwa nkazana ibindi ibyo si imigenzo kamere y'umushingwamanza ibyo nta mushingwamanza yobigira azi amategeko
Maitre Onesime Kabayabaya ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye
yego urakoze